mbanye mwishi ijoro ryanje ryanse gucya uru rugendo ni rurerure nukurinda naniwe aho kwihangana kumwa na umuntu kugera nihongeze amwe atabyizigiro sigaranye atari byo kumana yonyene mana yanje mfise ubwoba mana yanje ndananiwe mana yanje mfise ubwoba ndakwinyize mfasha uyu mwanya ni muremure ibihe birankomereye shoboza mana kwihangana nkomere muri ibi bihe kugeza ndonse ubutabazi shoboza mana kwihangana Abantu nari nkwiye kwitaba umumaro kurije bamwe nkwiye gusangira nabo byose nta n'umwanya itayeho niyo ngize ngo nzamurije ryanje rigere kure baransiza icyo mifuri kagwa imivi gatemba izingana Zafutse umutima ugashira inyota Uyu mwanya ni muremure Ibihe birankomereye Shoboza mana kwihangana Nkomere muri ibi bihe Kugeza ndonse ubutabazi Shoboza mana kwihangana None si wewe wabivuze Ati mama gara ndakwitaba Abarushe n'abaremerewe munyikorezi imitwaro yanyu Nizigiye abana b'abana ariko ntacyo bamariye Urihe kwari wewe vyizigiro vyanje Vyanyuma wewe ntumeze nk'abantu ngo nererane Mana yanje ndakwizeye N'ukuri ndakwizeye